Tuashimile kumandanya kumviliza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22 mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi rya Amerika abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe mukatwumva tankumazi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio Ijwi riyobora ikaze makuru y'ukuru no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jo Diane Nirinahazwe. U Burundi weruka gufata ingingo yo kuduza amafaranga y'iki chikawa yimburwa no murimi kigiye kugurwa amajana 7 mu gihe cahora kigurwa amafaranga amajana 550 y'amarundi. Abarimi barashima ariko bagasaba ko ico giciro kiduzwa gusumbya uko biri.
Bonge amahera make n'ukuri uravye rikaja ku 2000 gucyona karoro cyangwa cyatatu byovana
harimo akarasho gato ya mugabo bivanye n'imvune cyane igitego cy'ikawa gifishe bari kwiriye yuko umurimi yongerwa amahera 1000.
Aba ni bamwe mu barimyi b'ikawa bo ku mutumba wa Gitebe turi muri commune Mugina intara ya Cibitoke iherereye mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Mu Rwanda naho havugwa ibitigiri by'abiyahura vyiyongera. Aya makuru arimo nayageze hujya nino ku isi turayarambura mu kanya sase mwe hafi ya maradio yanyu. Rika duhere kwa yagezweho ijyanye no ku isi aho Ayman al-Zawahiri atwara intagondwa za Al-Qaeda ejo kwa gatandatu yabonetse muri video agiye ahabona inyuma y'amezi atari make hari bihuha bivugwa ko yapfuye. Ishyirahamwe nyamerika ryitwa Site Intelligence rikurikiranira hagufi amakuru atangazwa n'intagondwa zitirira idini rya Islam nibyo gemeje ano makuru. Muri iyo video iryo shyirahamwe ryavuze ko al-Zawahiri yagize ati Yerusalemu ntizokwigera iba iy'abayahudi. Yishimiye kandi ibitero bitandukanye byakozwe na Al-Qaeda harimo icagabwe ku ngabo z'u Burusiya muri Siriya mu kwezi kwa mbere kuno mwaka. Ishyirahamwe site rivuga ko ikindi uwo murwanyi yagarutse ko ari itahuka ry'abasirikare ba Amerika bari bamaze imyaka 20 muri Afghanistan. Ibi kubw'iryo shyirahamwe ntibisigura yamara ko ino video ari nshasha kuko ivyo gutahuka kw'abasirikare ba Amerika vyatanguye kuvugwa mu kwa kabiri ko mu mwaka uheze. Al-Zawahiri ntiyigeze agaruka ku vy'ukugaruka kw'abatalibani ku butegetsi bwa Afghanistan. Ibihuha vy'uko uyu murwanyi yahitanywe n'ingwara vyatanguye gukwiragizwa mu mpera zo mu 2020 kuva ico gihe nta video canke ikindi kimenyetso cuko yoba akiriho cari bwaboneke. Umukuru wa dosite yavuze ko niba vy'ukuri akiriho yashengeye mu kwa mbere kuno mwaka canke nyuma y'ukwa mbere. Al-Zawahiri akomoka muri Misiri akaba yagiye ku burongozi bwa Al-Qaeda nyuma yaho mu 2011 abasirikare ba Amerika bagandaguriye Osama bin Laden yatwara uwo muhari w'iterabwoba. Mwegezweho mu gisata c'amagara y'abantu kaminuza ya Johns Hopkins itanga amakuru y'ikiza ca virusi ya corona kumanya ku mwanya ivuga ko abanduye ico kiza ku isi yose bageze ku 224,300 abo kimaze guhitana ku isi yose. Kubw'iyo kaminuza ifise icicara ha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gisagara ca Baltimore ni 4,400,600. Iyo kaminuza mu makuru yayo mashasha yerekanye ko abamaze gucandagwa ubwandu bw'iyo virusi ari miliyari 5,700,000,000. Tukivuga ku vy'urucanco Ubwongereza muri nondwi buca dutangura butegekanya gutangaza umugambi wabwo gucandaga abana bari hagati y'imyaka 12 na 15 ku mugabane wa Aziya. Leta y'Ubuyapani yo yavuze ko ibice 50% by'abanyagihugu bayo bamaze gucandagwa. Ico gihugu gitegekanya kuzosozera uku kwezi kw'icenda kimaze gucandaga ibice 60% by'abanyagihugu bacu. Ubuhindi buracavugwamo ubwandu bwinshi uno munsi kwa Mungu abana 245 bo muri leta ya Mizoram iri mu buraruko bw'ico gihugu nibo bamenyekanye ko banduye. Mu gihugu cyose abamaze kwandura ni 33,200,000 abico kiza cahitanye barenga 442,000. Ubuhindi buza ubwa kabiri mu bihugu bivugwamo ubwandu bwinshi. Ku murongo wa mbere haracari Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivugwamo abagera ku 441,000,000 bamaze kwandura n'abababa tandatu na mirongo tandatu bamaze guhitanwa niyo virus. Ijugi Amerika Washington DC aya makuru yose abagezeho ijyanye no kwisi ku ijugi Amerika mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio VOA akaburungu.com adresse ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni VOA radio yacu mukanya duca twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari ayo mukarere k'ibiyaga bigari tuyahere mu gisata cy'urimi aho leta y'u Burundi herutse gufata ingingo yo kuduza amafaranga y'ikiro cikawa yimburwa n'umurimyi kigiye kugurwa amafaranga y'amarundi amajana indwi mu gihe cahura ku majana atanu na mirongo itanu abarimyi barashima iyi ngingo ariko bagasaba ko ikawa yoduzwa cane agaciro kuko ku bwabo itungisha abayidangura kurusha abayirima ibindi kuri ino nkuru twibaza umenyesha makuru wacu Nairobi muri Kenya Elo Julikaneza
leta y'u Burundi menyesha kuri ko itakurutare abarimyi b'ikawa boroherwe kandi baronka ivyankenerwa byose mu ntumbero yo kugwiza umwimbu uzobashoboza kubona inyungu yisununuye itanga karorero ku matuta y'imivyaro y'ikawa yegereza abanyagihugu kunagura ibipimo kuronsa ifumbire abarimyi b'ikawa kugihe n'ibindi. Emmanuel Ndorimana umunyamabanga ntayegayezwa mu shikanganje bujejwe urimyi yemeza ko n'ikibazo c'agahembo kahora gateba gushikira abarimyi ubucatorewe umuti. Ayari muri komine butaganzwa mu ntara ya Kayanza mu buraruko ahabereye itekeza ryo guhemba ku nshuro ya kabiri ari nayo yanyuma mu mwaka
ikawa yagugwa amajana atanu kilo cy'ikawa gitonoye bwa mu nyuma leta cyashyira ko mirongo itanu aba amajana atanu na mirongo itanu mu mwaka rero yaraye kandi yaraye yiciye umuja twavuye ku majana atanu na mirongo itanu igaca yongera kujya na mirongo itanu agaca amajana indwi sibyo mwarose
ariko hari n'ibikawa nk'aba bo ku mutumba wa Gitebe muri komine Mugina ntara ya Cibitoke mu buraruko bushyira uburengero bavuga ko urugero amafaranga yadugijwe ko ku kiro rudahagije na gato bifuza n'imiburiye buriye ku kiro kigurwa igihumbi n'amajana atanu
turabye igiciro n'abacongeye y'amahera ni make cyane uravye ibintu bica mu ikawa urebye amahera y'ubuna yarataye agaciro ayo majana indwi yonyine n'ikiro cy'umuceri kigura amajana indwi cyangwa ikiro cy'ibiharage ucuraba rero ko ibyo twimira twebwe bifisa ibeye ndende gusumba igiterwa ndabuka amazi kugira twebwe tubone abarimyi b'ikawa ko tworohewe nuko niba uri buri udaha ku kiro cy'atanu aho bafashije umurimyi w'ikawa kuko ikawa ntirigisaba umugeni ikawa ntiricyubaka inzu
umva uca usanga amenga rero umuntu muto muto umenga asa nuko umenga yabaye intabwa mbongeye amahera make n'ukuri uravye rikaja ku gihumbi n'abiri gutyo n'akarorero cyangwa icatatu byovana
ikindi leta yomenya n'igiterwa cera rimwe mu mwaka nk'ibigori urashobora kurima kabiri mu mwaka mugabe ikawa ni rimwe mu mwaka hari igihe no mu mwaka uribura ugashusanga rero ukushiramo amahera utazogarutse
agiye mbere nakuzemo ingasa niko ndagishiramo maze kubara ko ribuza amahera yari bigeze ku majana atatu na mirongo itatu navuga ati bikubiye asa niko biduga kandi amahera yari yarangiriye akamaro ayishyize mu gitoki hanze yafise idorari natwe ntibaduhe bashimisha umurimyi n'ukuri
harimo akarasho gatoya mugabo bivanye n'imvune cyane igitego cy'ikawa gifishe badukwiriye yuko umurimyi yongerwa amahera igihumbi kuko abanyagihugu ikawa kenshi bivanye n'imvune zifishe ntabwo bakibyitako byinshi bako birandura ibindi babisibisha usohoye usanga umurimyi ahomba yadepashije uburyo bwinshi mu gusasira mu kupomba k'umwenegihugu abona amenga iyo ari karava niyo ari karaja ko nta ntambwe irabarashikako cyane
abandi barimyi bo mu ntara ya Kayanza mu buraruko imwe mu nyimbuka mu ikawa nyinshi bivuza ko abaguzi imvamahanga biyizira ku matonorero aho gucisha ku bandi bantu n'amashyirahamwe bemeza n'abanyeneye ko habaye kujabukirwa abarimyi benshi basubiriza ikawa ibindi biterwa
haya ku isoko mpuzamakungu mugerageze kudufasha gushikira barya abaguzi bo hanze babe baduza agaciro kugira ngo umurimyi aronke akisunuro ko turaze igiciro dufise ubu n'ukuri ntigishemeye cyane je ndumurimyi w'ikawa ntaka mu mirimo y'iminsi yose nta kazi kandi mbise nako kurima kawa yacu ko tubona amafaranga dushikira nabi nabi ko twifuza kuyikarangira twebwe nyene tukayibishyira mu mfaki bwiza twebwe nyene twayishyura ku isoko mpuzamakungu urya muguzi yayinwa ku bwa nyuma icyo nicyo twifuza ko coba kandi mwabona ibi byofasha igihugu bigafasha n'abanyagihugu
urumurimyi w'ikawa gaharura kuva ikawa ugitangura kuyirima kugera ku myaka ine ayitangurira kwama ibisasizo hari gari kugura amahera kuvyikoreza amahera gusasira ubwawe nashobora gusasira wenyera ahiga umukozi haragira igihe nyene usanga hagize no kuyikata ukayiharurira hirya no hino za gusanga bitaye mu musi umeha magana tano wabzara kutuwa ali kulindukeraho fukati ndarosu mwimbu wa mbele ikira chikawa ali igitegwa muza makungu kishoka hanzi kituswa mahera ni igitegwa shibi haradi zilumbo kwa wikitera soni kulituko wikira wali miyari mubu hombe chani kukona indi nzahabu tuwa lidufisa mugurundi tali zokawa nyene henshi muli tuwekwa wali miyari mwa maza kuzawara zira andagula bazi siweze toke kwa wani gitoke chama katatu mwaka ugasanga kungundu munara kuri gitabo fatarishe kimwe kawa kabo dutera umwete kumbe ikiro cikaba kakiduza cyo uza no wayiheje adasubira kuyikorera
umunyamanga ntagaizwa mu cyangwa bujeje buri myara humuriza kubiciro bizogenda biduga uko mwimbo wiyongera
n'etri kirerekana akigoro itegerezwa gushikira bene igihugu bayo kugira ngo bateze imbere igihugu uko bizoza biragenda neza mukimburika wanziza yakanovera ikaronga amafaranga yisononoye ntankeka ko nayizoheza ikaduza urutoki bishaka kongukira ku bene igihugu leta iriho kubera mwebwe ndetse noneho leta nibanze ni mwebwe nyene ikibonete cyose rero leta izoheza ikibashikirize
ikawa njizi gihugu cy'u Burundi ibice 70% by'amafaranga y'agaciro buri mwaka hisunze ubitigiri by'ubushikanganje bw'igihugu cya leta umwimbo wayo hari gihe ushika ku matoni 30% eroje uri kaneza ijuru rya Amerika
Elo juri kaneza urakoze tukiri kuyavugwa ku Burundi president w'ico gihugu aheruka gutanguza icese rusasuma izokorwa mu gihugu cyose ni rusasuma igamije kumenya ingene abarundi bose bangana gushika ubu ingene babayeho n'ubutunzi bafise ingene bungana naho buturuka rusasuma y'igihugu cyose yaheruka mu mwaka w'2008 umenyesha makuru ya Trupia Claver Nyonkuru atugire ku muriri w'ino nkuru
Rusasuma nkuru y'igihugu cyose yatangujwe cyese kuri uyu wa gatano izorangira mu mwaka uza w'2022 umukuru w'igihugu president Evariste Ndayishimiye yuguruye ibikorwa by'iyo rusasuma ahamagarira abantu bose baba mu Burundi kuyitabira atanumwe avuyemo bitekanwe ko abayikora bazoca ku rugo rwose mu gihugu ku mitumba yose iri mu Burundi
tubahamagariye kwitabira iyi rusasuma tubasaba kandi kuzokwishura neza ibibazo bazobabaza kugira ngo ntihagire urugo na rumwe rwobura ayo mahigwe canke ngo ruhabe rutanga inyishu zitarizo abatazokwitaba rusasuma bizoba bisa nuko batari mu gihugu kuko ibiharuro byiza ivyo bifasha mu iterambere ry'igihugu bigatanga ishusho y'ingene bisata bitandukanye byifashe mu gihugu bikerekana kandi nahakwiye gushyirwa ingufu nyinshi mu guteza imbere igihugu bitubera nk'umunzane upima aho igihugu kigeze mu iterambere ry'abenegihugu mu bijanye n'ingene babayeho uko bakika umusaya naho bakura mikoro ndizeye yuko abantu bose bagiye kujya ku kivi kugira ngo isuzuma rize rigere risanga twese tumeze neza kuko mu migenzo y'ikirundi nta uhaya ubukene nta uhaya amabikuriwe
iyo rusansuma igira kane inyuma y'izindi zabaye mu mwaka w'igimekime 1979 muri 1990 no mu 2008 rusansuma yatangujwe icese uyu munsi iranafise ico itandukaniye ko nizo zindi nkuko president Ndayishimiye yavyibukije ku mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura
zozo zagarukira kuri rusasuma yabene igihugu n'uburaro gusa iyi rusasuma izofasha no gutorokanya ibiharuro bijanye n'uburimyi n'ubworozi nayo irizovamwe navyo nivyo bizofasha leta gushyira mu ngiro imigambi yo guteza imbere bimwe biboneka igisata cy'uburimyi n'ubworozi mu ntumbero yo kugira ngenderwa ko mu kurwanya ubukene maze ya hangiro ingene dushaka ko Burundi bwo bumeze mu mwaka w'2025 turishige ko bidatevye kuko murabona dusigaje imyaka itatu gusa bizodufasha rero mu ngo zacu kwisuzuma no kubona aho turiko turagwiza umwimbo naho twadebukiwe gutyo bidufashe kwigira inama
ikigo kijejwe kwegeranya ibiharuro mu gihugu Istebu kiributsa bikuru bikuru bizoshimikirwa ko iruhande yo guharura baba mu gihugu Nicolas Ndayishimiye n'umuyobozi mukuru wa Istebu
ubwa mbere icyo duteza kuraba ni kuvanda kumenya igitigiri cy'abarimyi n'aborozi mu Burundi niki mbe borora ibiki barimi biki bafite ibihe bikoresho bakoresha kugira ngo bashobore kurima hariho ibikoresho bigezweho cyane bakoresha za bikoresho bikoresho bya kera hanyuma tuzoja tukora andi matohoza yimbitse mu bijanye n'uburozi n'uburimyi bw'imboga n'ivyamwa n'abatera ibiti borora inzuki
ubundi mugambi w'iyo rusansuma no gukangurira abarundi kugabanya imvyaro nk'uko bishikirizwa n'umushikiranganji w'amagara y'abantu Tade Ndikumana
leta y'u Burundi iraje gushinga n'uko abenegihugu bogira amagara meza gutandukanya imvyaro no kuvyara bake ni inkomoko y'amagara meza nico gituma duhamagariye abenegihugu kugabanya imvyaro kugira dushikire rya hangiro ry'igihugu cacu cyuko mu mwaka wa 2025 atamuvyeyi yorenza abana batatu
ico gikorwa ca rusansuma nkuru gifashwe mu mugongo na ONU biciye mu gisata cayo kijejwe abanyagihugu nibwirana ry'abantu Finwap ikigo Istebo cerekana ko gifatiye kuri rusansuma iheruka ninge na abanyagihugu biyongereye uba barundi barenga gato imiliyoni 12 ibice 13 kwijana vyabo baba mu bisagara mu gibice birenga 80 kwijana nabo arabarimye Pierre Clave ni nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'amakuru agezeho ijya nino ku isi mu gihugu cy'u Rwanda havugwa ibitigiri vy'abiyahura bibandanya kwiyongera abajejwe amagara y'abantu na cumi cyane ibibazo vyo mu mutwe muri ico gihugu bakeka ko ingaruka za COVID-19 ziriko zibigiramwo uruhara bamwe mu bagerageje kwiyahura ariko ntibabishike ko bo basaba ikibano kwegera abafise ibibazo mu ntumbero yo kubarinda gahinda kumurengera inkuru y'umenyesha makuru wacu Kigali mu Rwanda Asumta Kabuye
Imibare igaragazwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB yerekana ko mu myaka ibiri ishize abantu bagera kuri 576 aribo biyahuye muvugizi w'uru rwego Murangira Thierry yatangarije Radio Ijwi rya Amerika ko bagikora ubusesenguzi bwimbitse ku cyabagitera iki kibazo nubwo impamvu zitera abantu kwiyahura zigenda zitandukana ku muntu ku wundi abagerageje kwiyahura bakabirika batarabibasha bavuga ko imibanire mibi mu miryango n'ihungabana biza kwisonga mu byatuma umuntu yiyambura ubuzima Madame Mukanziye Goretti n'umwe mu bashatse kwiyahura ariko akaza kubireka atarabigeraho yasobanuye bimwe mu byabimuteye
ntangiriro byambayeho ihungabana n'iribi cyane ntangiriro no gutekereza ibibi gusa byambayeho ibyiza ndabyibagirwa nkibuka ko nabyaye umwana agahita apfa nkibuka ko inda zavuyemo nkumva nk'ijwi rimbwira ngo ukeneye kuruhuka numva noneho kuba urwo runaniye nari nabibonye ko rwananiye ariko natangiye gutangira kumva noneho presence yanjye ari yo gupfa bari narize kumva abantu bavuga ngo gipfiki ngo iki n'igimbe bakirica utu tuntu nagitangiye kudutekerezaho ntangiye no gushaka no gufata impapuro ndazice nkajya mvuga ngo ndamwandikira ibi ndamwandikira ibi hari abundi bushime hari abundi bugaye maze nk'iminsi ibiri mbitekereza numva byarangiye numva ndimo kubitegura nibwo numvise ijwi rimbwira ngo ibuka inama ujye ugira abandi kubabwira yuko ibyiza biri imbere kubabwira yuko inkuru ya Yosefu yuko yaciye mu bikumi ariko bikarangira ageze ku Imana yamuteguriye kandi biciye mu mibabaro nahise numva urumuri runjemo ntangira gutekereza ibyiza none ntangira kumva Yosefu yaryo kubaho
kugeza ubu nta rwego na rumwe rwari rwasohora ubushakashatsi ku mpamvu zaba zitera iki kibazo ariko ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC gitangaza ko imibare ivugwa y'abiyahura yaba ari mike ugeranije n'abakirwa mu bitaro baba batabashije kwiyahura Dr Jean Damascene Yamuremye ushinzwe agashami gashinzwe ubuzima bw'indwara zo mu mutwe muri RBC avuga ko hari abantu bakira kwa muganga bagizwe ingaruka zo gushaka kwiyahura ariko ntibabigereho
iyo urebye abiyahura ni benshi kurenza abavugwa kubera ko ari nabiyahura ndetse abantu bakabigira nibanga twafashe imibare yo kuva mu kwa gatatu kugera mu kwa gatandatu muri uyu mwaka dusanga abateshejwe kwiyahura bakaza mu bitaro kwa gatatu kwa kane kwa gatanu kwa gatandatu twari tumaze kugira abantu 700 mu bitaro na santé de santé twashushe n'ababigereranya n'umwaka ushize wa 20 ariho twabonye ibibazo bya COVID dusangaho twari twagize 746 twagerageje kureba umwaka wabanjirije COVID ari we 2019 twari dufite abantu gusa magana tatu na mirongo ine na babiri. Murumva ko mu mwaka wakurikiyeho abantu bikubye inshuro ebyiri.
Uyu muganga agaruka ku mpamvu zimwe na zimwe zitera abo bantu gushaka kwiyambura ubuzima.
Babaga bafite ibibazo byo kumva badafite icyizere, badafite icyizere cyo kubaho. Abenshi babagaba bafite ikibazo mu mibanire yabo n'abandi bantu babandi. Niho nshaka no gukura urujijo ku bantu bibwira ko umuntu yiyahura kubera imibereho mibi. Abenshi ntabwo ari abantu bameze nabi, hari abiyahura kandi bafite ibintu. Nyine iyo umuntu abiriwe n'ubuzima hazamo kwiyanga no kwanga ibintu byose ndetse n'abandi, nawe ubwawe ukiyanga, byari byo biri bugaragazwe n'agahinda gakabije.
Kugeza ubu abahanga mu by'ubuzima bwo mu mutwe batangaza ko mbere y'uko abantu benshi biyahura babanza kubigaragaza. Madamu Mukanziye yumvikanisha ko umuryango nyarwanda ukwiye gufasha abantu bafite ibibazo binyuranye bataragera ku rwego rwo kwiyambura ubuzima.
Tubonye umuntu agenda ava mu bandi yigunga, mwaganira akavuga ati ndumva gupfa bindutira kubaho, ari umuntu mwiza yamukurikirana. Ahari hari urukundo yavuze urwango nk'umuntu wakundaga, kuko yakubwira ngo ndakwanga utazi ikintu kibi wakoze gihambaye. Ndibuka ko najyaga nandika uturarwa nkambwira ngo mbabarira, niba ikintu nakoreye ndabona utavuga. Ese imyaka umaze tutavugana urumva bimeze bite? Urugo rubi rurica ugapfa uhagaze. Ibyo rero abantu b'inshuti zacu tubafashe gutyo, tubamenye mbese winjire mu buzima bwe, kugeza aho uvuga utari ku umuntu afite ikihe kibazo ko ambwira ngo nasinzira. Mbese bya bindi byiza nubibona agenda bivaho, nawe wagihanganye gute? Umenye ngo afite ihungabana rishobora no kumugeza muri depression. Akenshi bivuga kwiyanga burundu ukumva wakwiyahura.
Imibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ivuga ko abantu miliyoni imwe biyahura ku isi buri mwaka, bivuze ko buri masegonda 40 hari umuntu uba wiyahuye. Asunta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Umugambwe Iprona washinzwe n'umuganwa Ludoviko Rwagasore yarundiye intayo yo kwikukira mu Burundi wemeza ko vuba ugiye kurondera abawiyonkoye ko bose kugira ngo barabe ingene wosubira kwiyunga. Olivier Nkurunziza utwara yavyemereye mu kiganiro namuhurijemwo na Tasia Sibomana atwara Iprona itavuga rumwe na leta. Muri ico kiganiro Olivier yiyamye ariko abavuga ko Iprona atwara iri mu kwaha kwa leta y'u Burundi, yongera asigura ko abashinze ayandi mashami ya Iprona bakwiye gufatwa nk'imirwi, hakubandanya bavuga ko ari abadasigana.
Nta shami dufise ariko arashobora kuba hari imigwi y'abadasigana cyangwa uriya ashobora kubashagura, ariko umuganga wemewe mu Burundi wemewe n'amategeko w'abadasigana nuwe na hirya by'amashami n'umuntu uwo ari we wese, kandi ntabwo kwitirira umuganga wahoagasoni twebwe tuse bikiri imbere y'amategeko, ikizera ko ivyo by'amashami ari imvuga z'abantu badashobora kuvuga kandi ntawe ubabuze.
Uwo muvuga rero umwe wemewe ni nawo muramutswa Iprona mwashingishije mu kwezi kwa munani mwari musanzwe muri n'umunyamabanga mukuru wayo.
Niko nimeze ko kwiyemerwa ry'umuganga w'abadasigana ni itariki ndwi z'ukwezi kwa mbere mu 1996. Nta wundi muganga ndi wemerwa mu bushikanganji bw'intwari hagati y'igihugu wasubiye kwemerwa, wemererwa ko ujya mu miganga myinshi mu 1992. Gushika uno munsi rero nta wundi muganga ndi, ariko uwovuga ko ari umuntu ashishisha ngo cyangwa ikindi yemeze kubera ko ari umuntu w'ubwami.
Tasia Sibomana ikaze ku ijwi rya Amerika. Nuba amategeko ntarabemerera gukora nk'umugambwe ngaho mu gihugu cy'u Burundi, hama mwisanga muri abo Olivier avuga ko ayo mashami atazwi.
Olivier avuze ko umugambwe wemewe ku izina rya Iprona ari umwe, ni isanzwe kuko amategeko arabuza kwemera imigambwe ibiri isangiye izina rimwe. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, amashami hari hose kuvuga ko abahemewe n'amategeko kuko nabihereye ko amategeko yemera umugambwe umwe, ariko rero si ukuvuga ko atamashami ariho, aho koba ari ukwihenda cyangwa kwirengagiza ukuri, kandi ukuri kuzwi n'abadasigana bose, reka mbere n'abakunzi ba Iprona n'abantu mbere barabizi. Hari naho iryo ryemewe rishobora kuba ari naryo shami twokwita ishami cyangwa abadasigana bokwita ishami, kuko turaze kuva habaye ikoraniro kaminuza ridasanzwe zo gusubiza hamwe abadasigana ryabaye mu 2009. Umugambwe wari wabaye umwe, ariko kubera uburongozi bubi bicho gihe umugambwe baratabatanzwe hanyuma abarenga ibice biri kuri bitatu by'abari bagize komite nkuru barakurwa muri uwo mugambwe gutinda naho twitwara turakinga n'imanza ibintu ku bicho gihe rero mu 2010 ntibirigera bisubira mu buryo naho izo manza ziri aho rero wumva yovuga ko ata mashami ariho cyangwa umugambwe ari umwe nibaza ko abivuga bizi n'ahandi ibintu bimeze uko
Olivier inkuru nziza muti nta mashami ari muri pona ariko Tatien Sibomana ati mwanka mwakunda ayo mashami arimwo kandi naje nawe nyene atwara amwe muri ayo mashami ni ukuvuga ko ku bwanyu mutarumva ibyuko hari abadasigana bavuye muri pona baja mu kugira iprona zabo zindi zitandukanye nibyo mashatse
ko ngiye cyano cyiza kugira ngo abarundi bavyumve neza none hari batanze banyizi na mujyango cyane kiri hamwe abantu batagira ingorane bashobora kutumvikana kuri iki cyane kiriya ibyatumye abadasigana bagira ingorane ni ibintu bijyanye na kahise mbere n'itunganywa ry'umuganga cyane igihugu ibyo rero iyo mvuga ngo gende ngo uyu muganga ngo hari amashami ngo hari ishami gituku niko kivuze ko hari ishami ry'umuganga no kuvuga ko bufite agence niko biba bikunda niko biba bivuga mu Faransa agence du parti pour na aha ibyo nayo ni inzego ziba zikurikira umuganga ziri mu ntara ukurikira nayo ahubwo ijambo ryisha bakoresha hagati inyigwi y'abadasigana cyangwa abahoze abadasigana baba batwe n'iki cyane kiriya yego bwo bifuza kuguma badasigana cyatumye abantu bagenda baragira imigi basanga ari ibibanza by'icyegera cy'umukuru w'igihugu aho bamwe bavuga bati ije kanshigikire icyegera ubu ndandi byoroye iki gatusanze icyegera cy'umukuru w'igihugu n'umukuru w'ubugambwe bibe bimwe habaye amatati hagati yabo umuganga ugize ingorane birahije kuvuga ngo umuganga w'abadasigana uri mu kwako ku butegetsi nta kwaha ku butegetsi niwe kwikwiramo ariko umuganga w'abadasigana ni umugambwe witunganya by'igihugu udashobora guhara ukamuterera mu buzima bw'igihugu iyo rero umuntu aterereye igihugu akaba ari byo bavuga yuko ari kujya mu kwaha
ego Tatien Sibomana Olivier aradondaguye bimwe mu byo yibaza haravutse ico yanse ko twita amashami wavuga ati ni vyitwa imigwi vyongere vyitwe hari abahoze arabadasigana vya abahoze arabadasigana utwo tubazo adondaguye nitwo twatumye muja mu mirwi canke mu mashami canke uko adiste ca umukomwe bwe mushaka kuvyita
mukirundi bavuga batamenya ragutwenga arawe nibaza ko nawe ubwirwa ndasubiramo bimwe bimwe mugabo reka mvuge muri make arazi neza mu 2009 ingene umugambwe wari witunganije mu nzego kuva hasi gushika hejuru hanyuma aho habereye uburongozi bubi aribyo aricyo jewe nshyira ko uruhara runini mu bituma umugambwe wacu ugira ingorane mu burongozi bubi uwo rero icyo gihe yari niyo yankana na bamwe bari bamushyigikiye bari bafise intumbero y'uko bakorana n'umugambi uri ku butegetsi hanyuma umugambi w'iprona nawo urafise akarangamutima kawo urafise ibibazo bihanze abadasigana n'abarundi bose urafise rero ingene utegerezwa gufata intumbero pozisiyo politike zawo kuri ibyo bibazo niho rero kubera abo bari bafite uwo mugambi wo gucudika nawe uri ku butegetsi yabona ati aba bantu inzego uko ziri zikaguma gutya bizogorana ingene umugambi w'iprona wama mu kwaha kwa CNDD-FDD niho bafata intumbero y'uko bakura mu nzego abantu bashika nabivuze ibya bibiri bitatu by'abagize komite nkuru
tuje ku mirongo ya telefone twakira abakunzi b'ijwi ry'Amerika bifuza ko dusangira ikiyago turahera kuri Eric. Eric ikaze ku ijwi ry'Amerika
nta kundi nabo kwicara hamwe hanyuma bagatorera hamwe umuti w'ibibazo bafitaniye batarinze kujya mu nduru
reka duhere kuri Tatien hama Olivier nawe aca kwishura agume ku murongo Eric ngaho Lusaka Zambia. Tatien wumvise akabazo ka Eric muri Zambia
ego nacumvise kandi nibaza ko atarira busema aho nakubwira ko twaburanye izo manza ntitwazirondera ngo dukuremo uyu cankuriye twazirondera kugira ngo umugambi usubire kuba umugambi ariko kubera justement abo batagomba ko umugambi w'iprona ugira ca kibanza wategereza kugira uterera uko wategereza guterera urazi akaranga mutima kawo ingorane z'igihugu n'iz'abadasigana baranse kwizo izo izo maze zikurikizwa nico gituma rero jewe ndi kumwe n'uwo Eric twebwe twamatu twemera yuko uwo wese azoba yitwa ko arongoye ishami ryo kumugumya azovuga ko tujyane kuvugana ikibazo cy'ingene abadasigana boja hamwe twebwe tuzomwumviriza kandi n'ubu nawe rivya arabitse ababisubije ibuti muri iyi minsi reze arabati icyo twayikwemeranije arakitse ntiyatadohoka ku ijambo
ijwi rya Amerika. Ikiganiro cyose mushobora kugisanga kuri wezi itatu akaburungura jacu vewa akaburungu com muja handitse muri isanga ni ikiganiro carenganye ku munsi wa kane. Akaba intunga duce dusozera amakuru twe twafitiye muri kano kanya. Dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikro mari kumwe na Jewe Diane nini nahazwe. Ibiganiro n'amakuru byashizwe hamwe na Fasil Gebehu twese ku izina ry'abagenzi bacu tukaba tubikibanura tubifuriza kwandanya muranirwa mu byo murimo byose. Now we